Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukijeho muri hose, mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Niba bavuga ko amatora yarangiye, aravunikira iki? Ajya gukora kampanye, ko mbona barimo gutanga amafaranga menshi cyane, baravunikira iki ko niba bazi ko amatora yarangiye?
Uwo ni Frank Habineza, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, asubizaho umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi Paul Kagame, wavugiye mu Ruhango ahatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza ko ikizava amatora kizwi, ko n'uwavuga ko atakizi byaba ari ukwirengagiza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye ihuniko ry'ibiribwa byo gufasha mu gihe cy'izuba n'amapfa mu ntara ya Kirundo mu Burundi, ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Izo nkuru zirabanzirizwa n'amakuru hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, baramutse neza.
Muramutse Genia. Tuyahere mu karere, abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesha ko mu menyeshamakuru w'Umunyamerika yari yanyurujwe n'abarwanyi be ba Mayimayi, aho yari mu ishyamba ry'ibikoko yabohojwe n'abasirikare ba Kongo kandi ari muzima. Abarwanyi be ba Mayimayi bari banyuruje Lisa Dipei hamwe n'abandi bakozi bakora mu ishyamba ry'ibikoko ryahitwa Okapi mu ndwi iheze, riri hafi y'igisagara cya Mambasa mu buseruko bwa Kongo. Amakuru y'ingene banyurujwe n'uburyo barokowe ntiyatangajwe, ariko abategetsi mu gisagara mu gisirikare bavuga ko batanu muri abo bakozi bariko barafasha muri urwo rugamba bishwe. Dipai yari umumenyeshamakuru yikorera ku giti ciwe. Mpamenya kandi ko abandi bamenyeshamakuru hamwe n'abandi bakozi bo muri iryo shamba bashoboye guhunga aho abo bamayimayi baza kubatera. Tukivuga kuri Kongo kandi abantu 27 barafuye, abandi 54 barabura irengero ryabo inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye mu ruzi Kasai mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatanzwe kuri uyu w'Imana n'abategetsi muri ako karere avuga ko ubwo bwato bwibiye mu ijoro ryo kuwa kane rishira wa gatanu, kandi ko benshi mu bafuye bari abanyeshuri bari bagiye mu buruhuko. Iryo sanganya ryatewe no gupakira abantu murengera hamwe n'akaborerwe k'abadereva b'ubwo bwato nk'uko byashikirijwe na buramatari w'iyo ntara. Ahandi havugwa amasanganya y'ubwato ni muri Kamerune, aho ubwato bwa gisirikare bwari butwaye abasirikare b'inserukarukambye batari bake bwibiye kuri uyu w'Imana mu mazi muri ico gihugu. Amakuru yashikirijwe n'umwe mu basirikare atashimye ku izina ryiwe rimenyekana, avuga ko muri abo bafuye harimwo umusirikare w'ipete rya koloneli. Abo basirikare ba Kamerune b'inserukarukambye nibo basanzwe bariko bararwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram wamuka mu gihugu cya Nigeria, urugamba rubera mu ntara y'uburaruko bwa Kamerune. Ubwo bwato kandi bwari butwaye ibikoresho bya gisirikare byari bigenewe kubaka uburaro bwabo buri ku kirindiro cy'ahitwa Bakasi. Imiriri mazindwi itongora intara ya Colombie Britannique ni mu burengero bwa Canada yatumye abantu bagera ku 37,000 bata ingo zabo mu mpera z'indwi irangiye. Uwo muriro wiyongereye inguvu bivanye n'imiyaga myinshi irangwa muri ako gace, byatumye abategetsi bafata ingingo yo kwimura abantu bashika 11,000 bo mu gisagara cyose cya Williams Lake. Abategetsi bo muri ako karere bavuga ko abazimya imiriro bashika 3,000 aribo bari ku kivi, 145 murambabariya muri bo baje baturikwa mu zindi ntara za Canada. Kajugujugu yariko irafasha muri ibyo bikorwa byo kuzimya yarakorotse, ariko umudereva wayo yarakomeretse ubu akaba ari karavurwa, nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata kijejwe kurwanya iyo miriro muri ico gihugu cya Canada. Umunyamerika yagirizwa gusuma urusaku yaraciriwe umunyororo w'imyaka 10 muri gihugu cya Irani. Ibyo byashikirijwe kuri w'Imana n'ubutungane bw'ico gihugu cya Irani. Itorokanizo ry'amakuru Mizone Line yegukira ubutungane bwa Irani cyatangaje ko yahagaritswe yitwa Shiyue Wang kandi afise ubwenegihugu bubiri ubwa Amerika n'ubw'Ubushinwa kuko ngo yavukiye i Pekin ku mugwa mukuru w'Ubushinwa. Ayo makuru avuga kandi ko yari ko aratorokanya amakuru yibanga kuri Irani yaha umurwi w'abashakashatsi bakorera Departement ya Amerika ari bwo bushikiranganje bw'imigenderanire mu yandi majambo. Iyo Departement mu itangazo yashikirije iremeza ayo makuru y'Umunyamerika wayafungiwe muri Irani igasaba ko Abanyamerika bafungiwe muri ico gihugu barekurwa bagataha mu miryango yabo. Waje yongera ku bandi Banyamerika babiri bafise amamuko muri Irani baciriwe umunyoro w'imyaka 10 bagirizwa gusumira urusaku wa Amerika. Amerika isaba Irani gufasha kurondera wundi Munyamerika Robert Levinson yahoze akorera ibiro by'inyamiramabi bya FBI yanyurujwe mu gihugu cya Irani kuva mu mwaka w'2007. Imigenderanire hagati ya Irani na Amerika yatanguye gutituka kuva mu mwaka w'1991 1980 biza kunyurwa n'umuzo wa Donald Trump aho afatanije n'inama nshingamateka ya Amerika yaciye afata ingingo zikomeye ku gihugu cya Irani muri Afrika. Kandi tugarutse abasirikare batatu barirukanywe mu gisirikare cya Cote d'Ivoire inyuma y'imikumuko yabaye mu ijoro ryo kuwa 14 rishiri wa 15 mu kwezi kw'indwi mu kambi zibiri z'Abidjan na Korogo aho abasirikare batatu bishwe nk'uko byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri ico gihugu cya Cote d'Ivoire.
Urakoze yaruizi kuri aya makuru nshuti zacu. Rero ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho imirimo yo kwiyamamariza itora rya perezida yaraye ikomeje. Abakandida batatu bemerewe kwiyamamariza kuyobora igihugu batangiye kuva kwa gatanu, kwa gatandatu barakomeje. Kuri uwo munsi Perezida Paul Kagame nk'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi yiyamamarije mu karere ka Nyaruguru na Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, naho Mpayimana Philippe umukandida wigenga yiyamamarije Intongwe mu Ruhango, Inyanza na Rusatira ni mu Majyepfo. Naho Frank Habineza umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yiyamamarije mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ejo ku cyumweru Paul Kagame yiyamamarije Inyamagabe, Huye na Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, naho Mpayimana Philippe Isave na Ngoma muri Butare naho ni mu Majyepfo. Frank Habineza we ejo yagombaga kujya ku Kamonyi ariko ntiyagiye kubera ko Paul Kagame yarahari, kandi komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko iyo abakandida babiri bahuriye ahantu hasigara uwahasabye mbere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda Asumuta Kaboyi yarayagiranye ikiganiro cyihariye na Frank Habineza amutangariza ko yiteguye gukomeza guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu atitaye ku mvugo y'ishyaka riri ku butegetsi ryumvikanisha ko ryarangije gutsinda amatora. Frank Habineza avuga ko asanga urugamba rukiri rwose kuko ngo nabemeza ko amatora yarangiye bagishyira ubushobozi bwinshi mu kwiyamamaza. Yanamubwiye zimwe mu nzitizi abandi bakandida barimo guhura nazo mu guhangana n'ishyaka riri ku butegetsi FPR. Ku nkuru irambuye Asumuta Kaboyi.
Ku munsi wa gatatu hatangijwe gahunda yo kwiyamamaza, umukandida watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije atangaza ko urugendo rutarimo kuborohera kuko bagenda bahura n'ibisitaza mu nzira. Uyu muyobozi yemeza ko inzego za leta zibafasha iyo bazitabaje.
Umuyobozi w'akagari ni chairman of FPR mu kagari, umuyobozi w'umurenge ni chairman of FPR, umuyobozi w'akarere meya ni chairman of FPR, na guverineri ndetse w'intara nayo ni chairman of FPR mu ntara. Niyo mpamvu abantu baboneka babaje kumobiliza bazi nsi babahamagara bakabafatiye amamodoka byose bishoboka. Urumva twebwe tuhangana n'izo mbaraga zose ntabwo ari ibintu byoroshye. Twebwe nta n'uwo mudugudu dufite wavuga ngo araza kutuvugira. Uretse icyo kibazo cy'uko hari abantu batazwi bagenda babuza abaturage kuza cyangwa babakanga, icyo ni ikibazo gikomeye kubera ko ni ukuvuga ngo tuba twahaguruse dufite za sonorizasiyo, dufite amatente, dufite ibiki, dufite abantu bamwe bo muri komite babaje bavuye i Kigali ukagera hano noneho ukabura abantu, uruva kuba ari ikibazo gikomeye cyane.
Frank Habineza yavuze ku magambo aherutse gutangazwa n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi ko ibizava mu matora byamaze bamaze kumenyekana. Habineza sanga iyi mvugo y'ishyaka riri ku butegetsi inyuranije n'imyitwarire yaryo mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Ntibavuga ko amatora yarangiye aravunikira iki ajya gukora kampanye ko mbona barimo gutanga amafaranga menshi cyane baravunikira iki ko niba bazi ko amatora yarangiye. Biriya ni ukuvuga ngo njye icyo nakeka ni ugushaka kugira ngo yizeze abantu biwe ko bazatsinda ariko ntabwo kuba amatora yarangiye. Arabizi yuko tufite abantu badukurikira kandi batwumva kandi barabizi yuko ajeje so gakeya bose twabamaraho abantu. Niyo mpamvu arimo gushyiramo amafaranga menshi cyane, niyo mpamvu ubona iyo abikora byose bakora ni uko abizi yuko agiyibesheho gakeya yabona make cyane tukamutsinda. Ariko tubizi ko twe turakizeye intsinzi ntabwo turacika intege.
Avuga ku bushobozi bwo kwiyamamaza, Frank Habineza yasobanuye ko bitaboroheye, gusa yemeza ko bishakamo ingufu zose rimwe na rimwe birimo no kwigomwa byinshi.
Ubushobozi dufite bukeya bwacu burahagije, tuzabukoramo ibishoboka byose kandi turizeye yuko kampanye tuzayirangiza igihugu cyose tukizengurutse. Nk'ubu ibi bya kampanye byabaye ngombwa ko tufata ngo njyewe natanze n'inzu yanjye, ni ukuvuga ngo nimba niba kwishyura inzu yanjye izagenda, niko bimeze nta kundi. Ni ukuvuga ngo utemeye gufata risike, ahubwo iyo risike twafashe ubu yoroshe kurusha izo twafashe mbere. Gutangisha ishyaka gusa rya politiki ya opozisiyo mu Rwanda niyo risike ikomeye cyane kurusha risike yo kujya muri kampanye. N'ejo bundi nafashe indi risike, narabonye nationalite ya Suwede nonye ndayisubiza, niyo ni risike. Ni risike mu zindi zose maze iminsi mfata, ningira Imana nzabona amafaranga yo kwishyura.
Uyu muyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko nubwo batabona ubwinshi bw'abaturage aho baba bagiye bitababujije kwizera ko bazabona intsinzi. Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinya kuza kumva imigabo n'imigambi yabo ariko babashyigikiye kandi bazabigaragariza mu matora. Frank Habineza yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe gito bamaze batangiye kwiyamamaza yishimira cyane uburyo inzego z'umutekano zibafasha nubwo hari abantu bagenda biyoberanya bakabavangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abaturage bo mu ntara ya Kirundo babikije amatoni y'imyaka mu bigega rusange babikanguriwe n'abayobozi hagamijwe guhangana n'ibiza by'uruzuba n'inzara. Abayobozi bavuga ko hari n'ibigega byo gushyigikirana kuko ngo hari abejeje bike bitazabageza kuri ndisarura. Inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo mu burasirazuba bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze.
Inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshyi y'uyu mwaka yarasigiye icigwa abajejwe intwaro. Imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimbura abajejwe intwaro, bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbu mu bigega rusange. Abanyagihugu baritabiriye ako kamo, byemezwa na Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo.
Twahisemo rero kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure. Uro mu bigega rusange hariyo mu makomini atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa nk'amatoni 2000. Ayo ndibaza ko hageze gutera abenegihugu batazohungabana rwose ngo babure imbuto batera. Ibyo tubigira kugira ngo bategekanye. Ino baranafise bari basanzwe bafise n'akageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari ku buturavye ukuntu bariko barabigenza. Turabona ko akamu bakitavye neza.
Ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri.
Kamuko kubika mu bigega hata mu mashiramu bamwe mwa bya bizu cy'amahangare twarakitabye twaragiye turabitsa ubu ku mahangare cyo twabikije tutagiye turonka byo bikenye twagiye tujana utundi dusigara na muhira two kujya ino nizo kibazo kihari kintu ntakumba ati naki tw'umuntu n'umuntu yagiye aronka so tujya mu iri cyitwa taduhe nzara yo ikakiguma ngere kwirabura ngere kwa ntakumba ati gahari ntakajumbu ntanagatoke ishwe ntanakimwe
hari n'abavuga ko batashoboye kubitsa basigura ko basa nabimburiye mu gifunsi
urumva igihe cy'intu cyarageze kugira ngo twatangira twarimwe turimye mugabo nta mbuto twabonye yo guteranya kubera nta muntu yari afite amafaranga ngo asume imbuto mbega naho yari iri wasanga umengo ni kure ntabwo basa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndatuda ndatumara n'agakenya nari mfise nako nshira ko bigiye kwanka rwose nari ngomba gusa ngo nomoke nuko hanyuma akavura akaca karagwa nsha ndindira ko ndarindira ko ndarindira kugeza igihe akavura kagwiriye
kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha
nivyo hariho abene gihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse bace batera karonka gake batera hato cane mubure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi ushobora gusanga bafise batavyo bafise bazotera abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashyiraho ikigega cy'intega bizoza naco nyene twaba abenegihugu bari ingunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu kw'icenda kuri bene abo bantu.
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano. Uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agita ugwiwe kubera inzara. Hagati aho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga. Mu Kirundo muraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubunoneho na makuru ya sport n'imikino duhere mu Burundi muri kumwe na mugenzi wacu Evariste Zikobanya.
Kuri w'Imana hatangujwe ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu rihuza imigwi y'intara y'abasore batarenze imyaka 16 mu Kayanza umurwi iyo ntara wakiri umugwi wa Kirundo. Kayanza utahukana intsinzi y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Kirundo. Umugwi wa Muyinga wakiri umugwi wa Ngozi. Ngozi watsindiye Muhira Muyinga 3-2. Mucankuzo umurwi w'iyo ntara watanye mu mitwe n'umugwi w'intara ya Gitega. Abasore b'Igitega nabo nyene batsindiye Muhira abanyacankuzo 3-2. Ikarusi umurwi w'iyo ntara watsinze waruyigi kimwe ku busa. Ibururi umugwi w'iyo ntara wakiriye uw'Imakamba urukino rurangira atawinjije igitsindo uwundi. Mu Rumonge abasore bo muri iyo ntara batsinze abasore bo mu Rutana 3-1. Ku mugwa mukuru w'intara Bubanza abasore b'Ubanza banganije ubusa ku bundi n'abasore bo muri Meri ya Bujumbura ya mbere. Ku kibuga citira umugano wa Rudoviko rwa Gasore naho umugwi wo mu ntara Bujumbura ntiwakije imbere y'imiyabaga yo mu ntara Cibito. Cibitoke yatekereye umurwi w'intara Bujumbura 5-0. Umukuru w'umurwi ujejwe gutunganya amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Yusuf Mosi yabwiye Ijwi rya Amerika intumbero y'iryo higanwa ry'abakiri bato.
Je notangurira kuri wa mugani w'Ikirundi uvuga uti igiti kigororwa kikiri gito kuko iyo kimaze gukura nawo kigorora ntibikunda kuko kica kivunika. Rero kugira ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryiyumvire uyu mugambi kwa rugira ngo rikinishe abana bato bato bajya bashobora kugororwa bakiri bato. Hanyuma nkuko mubizi turavye ukuntu bitunganijwe mu nkino mpuzamakungu kugira ngo mubona imigwi y'abana bato bato ikina ibikombe mpuzamakungu. Twebwe rero natwe byari bikenewe ko dutangura gutegura imigwi izoduserukira muri iyo myaka iza. Igikenewe nga rero nuko twobashira ku kibuga kugira ngo murabona yuko kuva mu mwaka uheze ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rifashijwe na FIFA ryarondeye uburyo bukenewe kugira ngo ayo mahiganwa atangure kuba hanyuma icashizweho ubu hariho umugwi uri kuriga uraba ukuntu imigwi yigenza no kuvuga n'umugwi w'abamenyereza kuburyo bazogenda baratoramwo abakinyi beza beza hanyuma ishiramo ry'umupira w'amaguru zocari bakira risure kandi itunganye ivyigwa evyo tuma banonosora uhinga basanzwe bafise
iryo higanwa ry'abasore batarenze imyaka 16 ku rwego rw'igihugu rifashwe mu mugongo n'ishira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu kuronsa imirwi y'intara ibikoresho ariko urunguye mu rugujejwe amahiganwa n'ishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asaba ko nabarunguye intwaro mu ntara no mu makomine hamwe n'abagwiza atunga bofasha kugira mu myaka iza Uburundi buzowe bufise imiyabaga ishobora kubuserukira mu mahiganwa mpuzamakungu.
Ico twokungukamo ni icahe nuko mugihe uyo mukinyi twasanze ari mwiza dushoboye kumufasha tukamwiza ubuhinga bwinshi ni wa wundi ashobora gutera imbere akaja no mu bihugu byo hanze mpuzamakungu hamwe ucusanga nawe nyene aje guteza imbere intara asanzwe avukamo. Twe twibaza rero yuko uyu mugambi warukeneye gushigikirwa n'amakomine ugashigikirwa n'amaprovince kugira ngo ushobore gutera imbere kuko akimuhana kazi imvura ihisa sishira amajyu y'umupira w'amaguru mu Burundi ryonyene ryo bishobora mugabo ni gihugu cyose ari abari mu ntwaro ari abadandaza ari nabandi bashobora gufasha twese tugiye hamwe uyu mugambi urashobora gutuma dutera intambwe imeze neza mu buhinga bw'umupira w'amaguru.
Tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru urukino rwari guhuza kuri wa gatandatu intama mu rugamba n'umurwi serukira igihugu wa Sudani ya ruguru ntirwabaye ugo rukino ruharurwa mu zihuza imirwi serukira bihugu y'abakinira muhira Jouer Loco mu Gifaransa rwasivye kubera ko Sudani ya ruguru itaronsa kanya ko kwitegura nk'uko itangazo ugishira hamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika ribivuga. Iryo tangazo rigasigura ko urwo rukino rwahuriranye n'ibihano vya FIFA vyo guhagarika Sudani mu mahiganwa y'umupira w'amaguru biturutse ku kuntu leta y'ico gihugu yivanga mu itunganywa gishira hamwe ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu. CAF yatangaje ko urwo rukino ruri muzo kurondera uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu ca Kenya mu mwaka uza wa 2018 ruzoba ku munsi wa gatandatu w'inondwi twatanguye ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore I Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri amakuru tugeroneho mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda nabo bafitiye amakuru ya siporo n'imikino.
Mu mikino y'abafite ubumuga bwo mu mutwe yitwa Special Olympics mu rurimi rw'Icyongereza harimo gutegurwa igikorwa cyo kwibuka watangije iyo mikino nyakwigendera Ennis Shriver Kennedy umunyamerika kazi akaba n'umuvandimwe wa John Kennedy wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishami ry'umuryango w'imikino y'abafite ubumuga bwo mu mutwe ryo mu Rwanda rirateganya ko icyo gikorwa cyo kwibuka Shriver Kennedy kizareba mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru mu cyumweru gitaha. Benoit Nkurunziza umuyobozi w'imikino muri Special Olympics y'u Rwanda avuga ko icyo gihe hazakinwa imikino izahuza abafite ubumuga bwo mu mutwe ndetse n'abatabufite mu rwego rwo kubafasha kumva ko bunze ubumwe. Imikino ya Special Olympics yatangiye mu Rwanda mu mwaka w'2002 igamije gutoza imikino inyuranye abana bato bafite ubumuga bwo mu mutwe bakagira ubushobozi bwo kwitabira amarushanwa. Imikino yibandwaho kugeza ubu ni umupira w'amaguru, volleyball, basketball, imikino ngororamubiri, umukino witwa boce ndetse no koga. Mu mukino w'intoki wa volleyball, amakipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagabo no mu bagore arimo kwitegura imikino ihuza ibihugu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afrika. Ku ruhande rw'abagabo, iri rushanwa rya Zone 5 rizabera mu Rwanda guhera mu mpera z'iki cyumweru. Abasore b'umutoza Paul Bitok wungirijwe na Fidele Nyirimana bazahangana n'andi makipe ane yamaze kwemeza ko azaseruka ariyo Sudani, Sudani y'Epfo, Kenya na Uganda. Mu bagore, iri rushanwa rizabera I Nairobi muri Kenya. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore Jean-Marie Sengiyumva wungirijwe na Viateur Sibomana asanga kwegukana umwanya wa mbere bitoroshye ariko ngo bazagerageza.
Ubundi intego ya mbere ni kuko ni qualification no kwikarifika tujye mu gice kigikurikira ubwo no gushaka itike gikombe cyise ubu twese kituva tubanya n'amacyo tuzahurira no kurwanira iti kimwe izaba iriya ko ikipe ya Kenya yamaze kubona yo ni qualification deja ariko abandi rero abo tuzahurira no kurwanira umwanya umwe uzaburanga.
Bivuze ngo icyizere cyanyu kirangana gute cyo kuba mwafata uwo mwanya?
Nago byoroshye nabo byose tuzakira amakipe akomeye harimo za Egypt abagandi sandukina tugahangana. Nibyo se ko nta kuni tugiye no kurwandira umwanya.
tunyarukiye mu mpira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu ikipe y'igihugu Amavubi yahuye n'ikipe y'igihugu ya Tanzania mu ijonjora ry'ikubitiro hagamijwe gushakisha itike yo kuzajya mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina mu bihugu byabo shani 2018 muri uyu mukino ubanza wabereye imwanza muri Tanzania amakipe yombi yaranganyije igitego kimwe kuri kimwe umukino wo kwishyura uzabera hano Kigali kuri wa gatandatu mu mupira w'amaguru kandi abakandida bifuza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bamaze kumenyekana aboni Vincent Zamwita usanzwe ayobora iryo shyirahamwe akaba akomoka mu ikipe Intare FC nubwo yigeze no kuba umunyamabanga mukuru w'ikipe ya APR FC hakaba kandi Albert Mwanafunzi wo mu ikipe ya AS Kigali amatora ateganyijwe ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 9 yari Claude Munyandinda Kigali.
Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar byateye igikumu ku masezerano ku ngingo zofatwa zigenewe guhagarika amafaranga afasha imigwi y'iterabwoba no gukomeza gukorera hamwe hagati y'ivyo bihugu bibiri ku vyerekeye kugwanya iterabwoba mu makungu. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru mu gisagara ca Doha umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Qatar Sheikh Mohammed Ibn Abdulrahman Al Thani n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson batangaje ko amasezerano hagati y'ibihugu byabo yashitswe ko inyuma y'ibiganiro bikomeye by'amazindwi zitari nke bifise intumbero imwe n'ibyabereye mu gisagara cya Riyadh. Inama yahuje abategetsi b'ibihugu by'Abarabu na Amerika yabaye mu kwezi kwa gatanu yashimikiye ku gikorwa nkenegwa c'abayoboye idini rya Kiisilamu kuja hamwe mu gikorwa cyo kugwanya iterabwoba no kuzimanganya ivyiyumviro bishyigikira iterabwoba. Mu migambi yapfundikiwe mu nama y'Iriyad harimwo kugurura ikigo kijejwe kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yarahayagije umuyobozi w'igihugu ca Qatar kuba yafashe iya mbere mu kwishyura ku kamo katewe na Perezida wa Amerika Donald Trump ko kugwanya uburyo imigwi y'iterabwoba ikoresha mu kuronka amafaranga. Itegwa ry'igikumu ku masezerano hagati ya Amerika na Qatar bibaye mu gihe imigenderanire hagati ya Qatar n'ibihugu bitari bike vyo mu kigobe c'Abarabu yatosekaye. Ivyo bihugu vyagiriza Qatar kwishigikira iterabwoba kandi kw'ico gihugu gicuditse cyane na Iran. Qatar yaranse kubahiriza ibintu bitari bike vyasabwe n'ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu, uguhangana hagati y'ivyo bihugu na Qatar kukaba kubandanya. Amerika irashyigikira itwigoro tw'umutegetsi w'igihugu cya Kuwait ariko agerageza kuba umuhuza hagati y'izo mpande zibiri. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Rex Tillerson yatangaje ko igihugu ciwe n'ibihugu bicuditse bigira inguvu kurushiriza mu gihe bikoreye hamwe kugira bishike ku mugambi umwe wo guhagarika iterabwoba no kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa. Yatangaje ko Amerika na Qatar bizokora kurushiriza kugira bizibire amayira amafaranga y'imigwi y'iterabwoba camwo. Avuga ko ivyo bihugu bibiri bizokorana kurushiriza mu gusangira amakuru no gutuma akarere k'Abarabu karangwa n'umutekano. Tillerson yatangaje ko iterabwoba ari cyo kibazo kiraje ishinga kurusha ibindi akarere k'Abarabu n'amakungu. Yatangaje ko Amerika ifise umugambi wo kuzimanganya iterabwoba ku isi. Yavuze ko ibihugu vyo mu karere k'Abarabu bitegezwa gukora uko bishoboye kose kugira abagira iterabwoba ntibaronke aho bakorera ku butaka bwavyo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije mu izina ry'abagenzi banjye bose nshimiye mwese abo twari kumwe, ngashimira kandi n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Kalala Alimasi, amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana, kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Nongere mbashimire byimazeyo abo twazindukanye mwese mwakoze kudutega amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.